imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Zacu muduteza amatwi muri kumwe na Angela Louise Bigirimana. Aya makuru jewe na bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC twayabateguriye kandi tuyabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM n'ibice bitatu, mu Burundi mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi utangaza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ariwo watahukanye intsinzi mu matora.
CNDD FDD 64,99%, IPRONA 1,03%, Sawaya Prodevu 0,52%, Naimana Dieudonné 0,27%, Francis Rohero 0,22%, PNL 27,79%.
DD amajwi 68 n'ibice 99 ku ijana, IPRONA ijwi rimwe n'ibice 3%, Sahwanya Prodevu ubusa n'ibice 52%, Nahimana Dieudonné ubusa n'ibice 27%, Francis Rohero ubusa n'ibice 22%, Senere 27%, Kira Burundi ubusa n'ibice 58%. Bega bandi bakandida bahiganywe muri aya matora bakiriye bate ibiharuro mu Rwiseni watangaje. Ibyo Radio Ijwi rya Amerika yakurikiranye muri iki kiganiro, mugume hafi ya radio zanyu. Imbere yo kubashikiriza ayo makuru yo mu karere, tuyahere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Malawi, Ekleziya Katolika ihamagarira abanyagihugu kuzotora umutegetsi atari Perezida Peter Mutharika. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Mwikete inama nkuru ya Episkopi Katolika bo muri Malawi barungikiye abanyagihugu basiguye ko matora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi abanyagihugu bafise guhitamo hagati y'ibintu bibiri: kuvana mu kaga igihugu cabo canke kukigumiza mu kaga bemeje ko kirimwo. Ivyo bakaba bavuze ko atayindi nzira yo kubishika ko atari guhindura uburongozi. Muri iryo kete abo episkopi basiguye ko batigeze bishimira ingene abanyagihugu bato bato, abatishoboye n'abari mu mirwi yindi ibangamiwe bakomeje gufatwa muri ico gihugu. Ubukene bwariyongereye muri banyarucari, akarwi kabake banunuza na duke twofashije bantaho nikora nk'uko babandanya bavyemeza. Umutegetsi abo episkopi bavuga ko bipfuza n'uzoshobora kurengera injyane zifatiye kumoko, ubudasa bw'ivyumviro vya politike yubahiriza ingendo zose za demokarasi, atigungana ubutegetsi agatwarira bose. Ekleziya Katolika muri Malawi iryivuze abenshi barifata nka nkama. Mu 1992 ikete ry'abepiskopi Katolika ryasaba impinduka rifatwa nk'imwe mu mbarutso yatanguje demokarasi muri ico gihugu. Mu matora ategekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi, Perezida Peter Mutharika azobahanganye n'icegera ciwe Salus Chilema.
Diane Ninahazwe aratubwira kandi uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uno wa mbere yibuka intwari zaguye ku rugamba. Igihugu ca Afrika y'Epfo kigiye korosha amategeko yacyo mu bihe bidasanzwe guhera ku munsi wa mbere w'indwiza. Oriane Itanga Ishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ejo ku munsi wa Mungu niho umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje iyo ngingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe inyuma y'inama yagiranye n'abagize ibiro by'umukuru w'igihugu. Icyo gihugu gifise ubutunzi bukomeye muri Afrika cyari kiri mu bihe bidasanzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, aho Leta yasohoye amategeko akomeye yaragamije kugwanya ikiza cya corona. Perezida Ramaphosa amaze igihe aremerewe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe atandukanye yabandanyije kumusaba korosha amategeko. Afrika y'Epfo ifise abantu barenga 222,000 barenga bamaze kwandura umugera wa corona, 400 barenga bakaba bamaze kwitaba umuremyi.
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusimbire mu karere k'ibiyaga binini. Umugwiseni ujejwe amatora mu Burundi umaze gutangaza ko umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ariwo watsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 68.72%. ugakurikirwa n'umugambwe senere ufise amajwi 24 n'ibice 19 kwijana. Mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza niwaduha idonido.
CNDD-FDD 64,99% iprona 1,03.
Onitse fravya kazirose mu rwa Senegal hari kadondagura kwa baro mu matora bigenga n'imigambwe barushanijwe umukandida w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye ni wazimbere mu y'umukuru w'igihugu afite amajwi 38 kwijana n'ibice 72 akaba yatowe n'abantu bagera ku miliyoni 3,882 n'amajana 210 umukurikirani agatorwa sa umugambwe Senere afite ibice 24 kwijana n'uduce 19 akaba yatowe n'abanyagihugu umuliyoni 84,000 n'amajana 712 umugambwe badasigana yiprona uza mu kibanza cha gatatu ukawaronse gice kimwe n'uduce 33 kwijana abawutoye bakaba ari 173 n'amajana 353 abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi, imiliyoni 4,484,000 9,298 batoye. Abari bariyandikishije bose hamwe ni miliyoni 5,330,118. Abashinga mateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufise be kurusha indi migambwe. Waronse 72 seneri tahukana 27 nayo iprona yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa Seni imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwi Seni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashira hamwe yigenga hamwe n'amashengero. Turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi n'ururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu. Turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ibyabona by'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye mubwira abandi ko Burundi buri ko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije.
Naye amatora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura abaserukiye ibihugu byabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi byabereye mu ihoteli iri ku nkengera z'ikiyagatanganyika. Kubwira ibitigiri by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga hategerezwa kuzokongerwamo abandi bashinga amateka 21 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu. Imigambwe ya iprona CNDD-FDD na senere nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatore abo batutsi. Agatorwa sa yarasanzwe ari cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka cyo kimwe na Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Eloge Wirika neza, Ijwi rya Amerika.
Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyo kimwe n'umugambwe iprona barashima ivyavuye mu matora byatangajwe n'umugwi Seni naho umugambwe senere uvuga ko wibwe amatora. Pierre Claver niyo nkuru nivyo atugezaho.
Umugambo uri ku butegetse mu Burundi CNDD-FDD ari nawo watahukanye ikibanza cya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 7%. Uvuga ko ushimira umugwi Seni wateguye amatora ingene wavyifashemo mu gutunganya amatora. Uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza. Uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu hari umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Yamara uwo mugambwe ubona ko Seni yerekanye ko byose bishoboka. Uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye igihugu cabibarutse. Uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka. Uwo mugambwe wemeza ko ugiye kubaka Burundi bucasha. No mugambwe iprona watahukanye ikibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce 6% wamaze kugira ico ushikirije. Abere Gashatsi atwara uwo mugambwe mwitangazo giwe atangura keza umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye. umugambwe Prona wongera koko amatora yabaye ari kimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi. Usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishenge imeze mu gihugu. Gaston Sindemwo umukandida w'umugambwe Iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora agashimira abadasigana ari bo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye. Asaba Abarundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira kuguteza imbere igihugu. Naho biruko umugambwe SNL waronse kibanza ca kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe kw'ijana uragaye vyatangajwe na Seni. Uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari bo batahukanye intsinzi ukavuga ko wibwe amatora. Agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Icyo bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza. Bitekanure ko ibiharuro byatangajwe na Seni bizurinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka. Aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri aya matora mu Burundi, mbega abakandida bo mu yindi migambwe ndetse n'abigenga bakiriye gute ibiharuro byatangajwe kuri aya matora? Ibyo tubaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabikurikiranye.
Ubwa mbere nk'uko twabivuze ku inkanguruka bumenyi, twebwe twakiranijwe na Seni tukabona akajyo ko gukeza ibivuye ku mutima umukandida wa SNDFCD nyakubahwa Evariste Ndayishimiye agiye kuba umuswa w'igihugu. Tugashimira abadasigana bose iyo bava bakagira bashoboye kudurunda amajwi, kuko mu vya politiki niko bigenda, haburana babiri hagatsinda umwe. Ikindi twavuga ni uko kujya kwa Gasore yabivuze, naho ivyo vy'amatora birangiye ubu hasigaye ineza y'abarundi bose. Kurasi kwa Gasore yavuze ati naho nyene badasangiye imigambwe Uburundi burabakeneye bose, nshaka ko atanumwe yogirirwa nabi, nshaka ko leta kuba umuvyeyi ahumuriza abarundi bose. Twebwe nibyo twashikiriza muri kano kanya.
Hari amahinyu muba mwabonye mu biharuro byashikirijwe mwebwe, hari imigambwe nka SNL wari watangaje mu minsi iheze ikantu miganiro batanze bavuga ko ari bo batsinze amatora, mwebwe mubibona gute?
Amahinyu ayasa nk'ayandi jewe sinavugira umugabo cyangwa undi mugambwe. Twebwe turaba ku vyo tubona ivyacu muri Prona, naho hoba harabihenze agakwabo canke akaburungu canke indomi yihi ico vyohindura ku matora, nibaza yuko ababijojwe bazobikosora mugabo muri rusangi twavyakiranye ugweza.
Umugambwe Prona n'umugambwe warukomeye cane gose mu Burundi, ariko naho wabaye watatu amajwi yaronse ni make cane gose ugeranije n'ukuntu uyo mugambwe warufise abanywanyi benshi, mbega intambamyi z'abayizi?
Bo, ivyo umugambwe wa Sikana Iprona biragoyeho, umugambwe wagiye urakomereka cane, cane cane muri ibi bihe bihe twariko turawusanasana. Twebwe turavye ingufu twakoresheje muri aya matora aheruka, tukarabona amajwi, turabona koko amajwi twabo twari kuba batoye umugambwe wa Sikana Iprona, kuko hariyo abandi biyumvira bati harageze yuko ibi canke ibindi bihinduka, bashavuga ati ivyo nivyo bihinduka na Iprona, reka tutaratariza hanze. Niko twabonye benshi babikoze, mugabo naco uko iminsi igenda niko Abarundi tubandanya twiga. Mbere tugashimira Abarundi kubona uno munsi bagiye basitukanye n'iyonka gutora. Ico ni intambwe ya mbere, urabona ko bahora batinya gutora, baca bapfa mu gutora. Ubwo batamye gutora ejo bazotora imigambi cyangwa batore ico nyene kiri ku mutima badatoye ibintu bibije kubera ishonjo.
Akamwotera umunyapolitike Evariste Ndayishimiye yizigiwe n'abanyagihugu muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu n'akahe, akamumwotera abandi banyapolitiki mwese mwagize uruhara mu gihe higanwa n'akahe mu kane gatoyi gose kuri bose?
Mwigije za muntu yemeje gushikiza ryo kwa Gasore yuko ivyo amatora birangi hasigaye kuraba ineza y'abarundi bose. Naje rero kuri iyo neza y'abarundi bose nkuko yabyemereye abarundi cyakabiri nuko dusaba nyi politike bose ko bogumya umutsima munda cyane cyane bakaragikira abanywanyi babo kubumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo aya mahoro ubu bumwe twari tugeze ko butosubira inyuma butosekazwe n'aya matora kuko amatora nayo umunsi umwe yatubwiye mu njyane zizomara iminsi myinshi niko kamo twararikira abarundi cyane cyane abanyepolitiki.
Vice Perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sinimo, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabashimiye na twebwe murakoze.
Mu Rwanda, umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta Obadia Biraro araburira Leta ko igihe cyose imikorere y'ikigega BDF gishinzwe gufasha urubyiruko n'abagore kwihangira kitohindura imikorere gahunda ya Leta y'u Rwanda yo guhanga imirimo isaga ibihumbi amajana abiri buri mwaka itazoshikwako. Umunyamakuru wacu ari Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yaduteguriye ikiganiro kuri iyi nkuru.
Nkuko bigaragara mu cyegeranyo cy'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta ku mikoreshereze y'ingengo y'imari mu mwaka w'2019, Bwana Obadia Birara avuga ko mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari hakirimo ikibazo gikomeye. Bwana Birara aratunga agatoki ikigega BDF Business Development Fund mu magambo arambuye cyashyizweho n'ubutegetsi mu rwego rwo gufasha abagore n'urubyiruko guhanga imirimo no kugabanya ubukene. Aravuga ko mu myaka 8 ikigega BDF cyashyizwemo miliyari 50 z'amafaranga, ariko igenzura ryagaragaje ko ba rwiyemezamirimo bato bahawe 50%, ubundi amafaranga agahabwa ba rwiyemezamirimo bakomeye.
Ariko hakoreshejwe muri iyo mikorere 50%, arizo miliyari 25 gusa. Ziriya miliyari zindi zisigaye ni ukuvuga ko abagenerwa bikorwa iyo opportunity batayibonye. Ndetse tukabasanga ibikorere aho kampani ziriya nini zarizwe kuba zishoboye zijya mu mabanki n'ahandi arizo zihabwa ya 51%.
Bwana Birara akabwira Inteko Ishinga Amategeko ko hanze yo kwita ku bakomeye kuruta abaciriritse kandi abaciriritse aribo begereye ba rubanda rugufi, ikigega BDF cyanarenze gihe amafaranga abanyamahanga maze baragihombya.
Na ariko hakaza umuntu w'umunyamahanga akazana project eshatu zirimo miliyoni 500 bahama, ndetse bank BDF ikatanga garanti ya hade commercial bank bingana na miliyoni 261. Ariko wa munyamahanga projects z'eshatu zigahomba, BDF igahomba miliyoni 108. Ubwo nabyo birashaka kwitonderwa.
Abadepite bakavuga kuretse n'ibikubiye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, niyo bagiye mu baturage babatakambira ku kigega BDF ntacyo kibamariye.
Ariko nkuko bigaragaje muri raporo, ndetse nkuko twagiye tunabibona mu ngendo twakoreye hirya no hino mu gihugu, imikorere ya BDF ubona harimo ibintu byinshi bidasobanutse bituma itagera ku ntego. NST1 duteganya ko dushobora guhanga imirimo nibura 214 buri mwaka, ariko BDF ikoze itya kimwe n'izindi nzego ntabwo tuzagera kuri iyi ntego.
Abadepite bagakomeza bibaza impamvu ikigega BDF cyaguriza abanyamahanga giseza abanyagihugu.
Ese umuntu avuye muri Amerika araje bamuhe amafaranga arigendeye
mu bihe bitandukanye? Ijwi ry'Amerika yakunze kuganira n'urubyiruko ku ngingo yo kwihangira imirimo n'ibura ry'umurimo rikomeza guhangayikisha umunsi ku wundi cyane ku rubyiruko. Aha nkakwibutsa ko kugana ikigega BDF bisaba ko abarangije amashuri yabo bagaragaza umushinga n'ingwate bagahabwa inguzanyo ya 75%, nabo bakiyishyurira 25%. Leta ikavuga ko mu gihugu higanje amahirwe menshi yo kwihangira imirimo urubyiruko rutabyaza umusaruro. Ariko abo twaganiriye bakiri ku ntebe y'ishuri muri kaminuza n'amashuri makuru bo hari ibyo batemeranyaho n'ubutegetsi.
Kuri njye ntabwo nemeranya nabyo, kuko nyine ko umuntu afite amahirwe yo kwihangira imirimo ntabwo yabura kuyakoresha. Ahubwo nuko nta mahirwe aba hari tuba dufite nk'urubyiruko kugira ngo twihangire imirimo.
Mubona amahirwe aburira he rero?
Okay, macyara hari tubasha kubona nyine ako si twese nyine. Nk'urugero nkanjye nabwo kuvuga ko umuntu aba yabuze ibitekerezo turabifite. Ariko se ninde tubaza kugira ngo tubishyire mu bikorwa ibitekerezo dufite? Ni ikibazo nyine kuko
batanze uburyo bwo kuvuga ngo bashyireho ibigega bitanga inguzanyo igihe urubyiruko rudafite ingwate za BDF.
Ibyo ni ikibazo. Nese baraguha 75%, nibyo ndabyumva. Ese iyo 25% isigaye ntitosha kwishyura minerivare uzasaba ute kubona ayo mafaranga 25 kugira ngo yashyire muri umushinga wawe?
Icyambere no kwanza kumenya ise ibitekerezo byo byo ko ni ese ubushobozi bwabo ni ubushye kugira ngo bavuge twene turashyira aya mafaranga abantu bashoye kuyatanga ni abantu bangana bake, ariko kuza ugashyiraho ikintu utazi wenda umubare w'urubyiruko bashobora kwa fodinga icyo kintu aba ari ikibazo. Niyo mpamvu usanga bamwe muri twebwe nta kwihangira imirimo gusaba ari aho ngaho nta n'akazi ntacyo.
Bakavuga ko bafatiye ku mibare itangwa buri mwaka ku mpuza ndengo y'ibura ry'akazi rushaho kubatera impungenge.
Duteye impungenge nyine birumvikana, tuzi neza ko nitwe ubu ngubu nitwe bategerejeho ko ejo ari twe tuzaba dufite ibikorwa biri kubaka igihugu. Niba uyu munsi dufite niba ku myaka yanjye 20 cyangwa 21 nta kintu gifite kigaragara mvuga ati ikintu ejo n'ejo kizagihaye urugo rwanjye, ese ubwo urumva nta kibazo cyacyaye imbere hazaza?
Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni uko buri mwaka hazajya hahangwa imirimo by'ibura 2014 idashingiye ku buhinzi nk'uko bikubiye muri gahunda y'imyaka 2017-2024. Ku mugenzuzi mukuru w'imari ya leta akumvikanisha ugushidikanya gukomeye igihe imikorere y'ikigega BDF yabikomeje kugenda biguru ntege.
BDF iyo mikorere idahindutse twe turabona yuko NST1 ibyari bigenderewe ko bitazagerwaho kugeza kuri bariya baturage batishoboye ubushobozi bwo kuba bakwirwanaho, ndetse cyane cyane employment ikazamuka bariya youth urubyiruko n'abadamu bahagahabwa ubushobozi, ndetse na investment mu buhinzi nayo ikitabwaho ku kigero giteganyijwe na police nk'uko mubibona. Tukavuga tute si imikorere nikomeza kumera gutya kwa kugeza employment creation 2014 buri mwaka, ese bizagerwaho? Twebwe conclusion nuko without ko bizagerwaho, kandi iriya myaka murabona yuko dukorera kuri target 2024.
Ijwi rya Amerika iganira na Bwana Kanizuyisi Bihira impuguke mu by'ubukungu nigira imishinga urubyiruko yemeza ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku mikorere y'ikigega BDF ariko kuri nawe agashidikanya ku ntego zacyo.
Nanjye niga imishinga y'urubyiruko ndetse benshi nkabigira ku buntu, ariko nta mushinga nawe nabashyikiriza ngo bawutere inkunga cyangwa banawohereze muri banki ibagurize. Nubwo mfite abantu bohereza ubwo bafite uko babyumvikana, ariko ikigaragara naho ni uko bihera amafaranga abo babonye, kandi naho bafitemo komisiyo nicyo kigaragara. Kuko nanjye nagiyeyo nabuze umuntu unyakira kandi ari ushinzwe kwiga imishinga y'urubyiruko. Ubwo rero icyo mbona ni uko leta yahindura igashyiraho serivisi ikurikirana bariya abantu bakaguriza urubyiruko, kuko ni rwo rwonyine rudafite akazi ari rwinshi.
Hanyuma umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ngo ikigega BDF kidahinduye imikorere gahunda ya leta yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka inasaga ngo ntabwo yageraho. Nawe niko ubibona?
Nawe mbona ahubwo urete n'200,000 nta n'200,500 yagerwaho, kandi none ikibazo ni uko ntawibaza ngo yerekane abo bantu 200,000 yahinduye imirimo cyangwa 100,000 cyangwa 20,000. Ni ukuvuga ni ikintu kimeze nk'abaringa baravuga ngo kizahanga imirimo ariko ntikigiriye gihanga.
Kuri Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda kugeza ubu ryacitsemo ibice, akavuga ko ibivugwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Ntaganda we yita umugani binababaje.
Birababaje rero bitena agahinda iyo ubona buri mwaka umugenzuzi w'imari avangwa amafaranga yanyerejwe, ndavuga yo ngaya ya PDF, amafaranga agenewe urubyiruko kugira ngo rushobore kwihangira imirimo aho kugira ngo bayahe urubyiruko bare kwihera ibyo bigo kandi bifite ubushobozi. Ariko twebwe nk'abatavuga rumwe na leta FPR ntabwo bidutangaza, kuko nk'uko njye mpora mbivuga dufite leta idakorera abaturage ba rubanda rugufi, ahubwo isanga ikorera abantu bakomeye. Kandi biranagaragara burya gihe tuvuga muri politiki abantu bagasisibiranya bakabeshya bakagira bate Bwana Eric njye bikubwira nize ekonomi, ntabwo muri ekonomi gusisibiranya bishoboka. Ibi bintu biragaragarira ku maso ya buri wese yuko amafaranga y'igihugu ntabwo ari guhabwa abaturage muri rusange mu bikorwa byayo kugira ngo batere imbere muri rusange, aho urasanga amafaranga y'igihugu ari mu bantu bakeya usanga aribo bikubiye ibyiza by'igihugu.
Ku rubyiruko rwagombye kuba rufashwa guhanga imirimo rugakomeza gutakaza icyizere kuri ejo hazaza.
Ejo hazaza w'urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane. Kuko niba turi kurangiza amashuri nitugira icyo dukora, baravuga bati abantu barangiza primaire bakaba inzererezi, reka dushyireho 9 years basic education ya 12 years kugira ngo abantu bazarangize secondaire ari benshi. Kugira ngo aho ngaho bagabanyije wenda inzererezi zitize, ariko bariho barongera inzererezi zize, kuko nibiguma gucya tuzarangiza turi benshi tubura icyo dukora. Kandi ngira ngo Musambo wize ngira ngo yabarenze kurushwa wa wundi utarize. Ndabona rero amaherezo ari uko urubyiruko turi mu mazi abira cyane, nituguma kuzamuka gucya tukaba turi aho twarize tunavunika, ukarangiza ukabura ikintu ukora, ukarangiza ukabura n'ipantaro yo kwambara, ngira ngo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane.
Nari mbajije ejo hazaza h'urubyiruko,
yego rero icyo narenzeho nka ejo hazaza h'urubyiruko, ubundi baravuga ngo no money no life,
nta mafaranga nta buzima,
kuko niba tutari employed ngo tubone amafaranga life expectancy agenda igabanuka.
Uravuga icyizere cy'ubuzima?
Icyizere cy'ubuzima ntabwo mu by'ukuri zatubayeho neza, well being y'abaturage ntabwo izameze neza, especially urubyiruko.
Igihe Maitre Ntaganda bakomeza kwibaza impamvu amategeko akoma mu bitabo no ku minwa y'abategetsi atubahirizwa, kuba bigaragaye ko bacunze nabi umutungo wa leta.
Tuzi ko mu Rwanda dufite itegeko rigenga ibijyanye n'ibyaha bishingiye ku bukungu, ibyo bibaye ni ukunyereza. Ese abo bantu baba banyereje umutungo cyangwa se abo bantu bashinzwe abayobozi b'ikigega, kuki ikintu nk'icyo ngicyo kiba ntibakurikiranwe mu nkiko? Nyamara kandi dufite itegeko rijyanye n'ibyaha by'ubukungu, ariko ibyo byose ni ukubera iki? Aho ruzingiye ni cya kibazo cya politiki, kuko mu Rwanda nta n'uwatinya kuvuga ko ibyo ngibyo ntaho bitaniye n'uruswa cyangwa se gusesagura umutungo w'igihugu.
Nkakwibutsa ko ikigega BDF cyashinzwe mu mwaka w'2011 ku ntego yo gufasha urubyiruko n'abagore guhanga imirimo bakiteza imbere ndetse no kugabanya ubukene. Imibare itangwa n'ubutegetsi ku bipimo byagenderwagaho mu 2011-2014 abarangije amashuri yisumbuye batagira akazi bari ku 9%, mu gihe muri 2017 bari kuri 35%. Ni mu gihe abarangije amashuri makuru na za kaminuza bari kuri 14%, muri 2011-2014 badafite akazi, naho mu 2017 bari kuri 27%. Byumvikanisha ko hakiri urugendo rurerure ku cyo gukora. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru. Dushimiye kandi na Fasil Gebehu yadufashije gushyira hamwe aya majwi. Edi Gwema yarahagarariye ibi biganiro byose. Mubandanye mugubwa neza n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Namwe kandi muduha ibitekerezo byanyu murakarama.